Niswi di America. Niswi di America ribanda njia kwa shikizi vigani dovi dhali ya mkirundi na mkinja rikwandi Washington DC. Mili weneza nshuti mututeza matui. Mwili kumena fidei niyonga vonda bahai kaze mwigani dovi dhachu vjokuri isa.
Ukoze munkokora umuntu wese utavuga umwe na FPL nange umuntu utavuga umwe na FPL yarindi impamvu ye natyamaganye nako karengane
uwo ni Bernard Ntaganda ntahakana canke ngo yemere ko ari ku rutonde rw'abarondegwa n'ubutegetsi bwo mu Rwanda nyuma yuko leta y'u Rwanda iherutse gusohora impapuro mpuzamakungu zisaba amahanga guta mu mvuto no gushikiriza ubutungane abayobozi b'imigambwe bitavuga rumwe ihurikiye mu mugwi wa P5 turavuga no kubanywanyi b'umugambwe FDU inkingi mu Rwanda basaba gufungurwa by'agateganyo ku rubanza rw'umunyamakuru Focus Ndayizera mu Rwanda no kucuka kibi hagati ya Kenya na Somalia tubafitiye n'amakuru yerekeye inkino zitekanjwe mu mpera z'indwi mu Burundi no mu Rwanda. Igihugu cya Israel cyuguruye ambasade yacyo ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda no Moscow wa gatanu. Perezida wa Senegal Macky Sall ariko arondera kwitoza mu kiringo kigira kabiri afise icyizere ko azosubira gutorwa kandi ko azotsinda mu nshuro ya mbere y'amatora. Amakamyo atari make atwaye abagabo abagore n'abana yavuye no munsi wa gatanu mu gice cya nyuma kikiri mu minwe ya leta ya Kiisilamu muri Siriya. Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato imugume hafi ya maradiyo yanyu. Doni dorya makuru hirya no hino tubafitiye igihugu cya Israel cyuguruye ambasade yacu ya mbere mu Rwanda no munsi wa gatanu. Ibyo bizofasha u Rwanda mu bisata bitandukanye birimo indero uburimyi hamwe n'ubuhinga bwa none mu bijyanye no guhanahana makuru. Ambasaderi mushasha wa Israel mu Rwanda Ron Adam avuga ko hari ibintu byinshi bisa hagati y'ibihugu byombi kandi ko bazofashanyamwo mu bice bitandukanye. Ibyo birimwo amateka yaranzwe niho nyabwoko. Sosiyete y'igihugu y'indege zitwara abantu Rwandair yatangaje ko indege zayo zizotangura kuja muri Israel atahandi zibanje guca muri uyu mwaka w'2019. Israel isanzwe ifitanye imigenderanire ikomeye n'ibihugu vyo mu karere ko muri Afrika mu buseruko cyane cyane Kenya na Uganda. Amakamyo atari make atwaye abagabo abagore n'abana yavuye no munsi wa gatanu mu gice cya nyuma kikiri mu minwe ya leta ya Kiisilamu. Abakurikirana ibintu bavuga ko abasivile bari hagati y'amajana 8 n'igihumbi bavanywe mu gisagara cya Baguzo mu gikorwa cya nyuma cyo gukura abasivile muri icyo gisagara. Abayobozi b'intego zishigikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika muri Siriya bagabishije yamarako kakiri abandi bantu 600,000 bakirindiriye kuva mu gisagara cya Baguzo. Utwigoro two gukura abasivile muri icyo gisagara no kwitegurira igitero cya nyuma muri icyo gisagara kirimo abagwanyi ba leta ya Kiisilamu bari hagati y'amajana 200 n'amajana 3 biyemeje kugwana gushika ku wanyuma. Twarageramiwe kubera ibiganiro n'abo bagwanyi byagumye bihagarara inshuro zitari nke. Ku munsi wa kane abasivile amajana n'amajana bategereje guhunga abagwanyi ba leta ya Kiisilamu mu gisagara cya Baguzo ku maguru. Ni inyuma y'uko abagwanyi b'uwo mugwi bazibiye ibarabara amakamyo yaratwaye abo basivile yari gucamwo. Abayobozi b'inteko zishigikiwe na Amerika bavuga ko ni igikorwa cyo gukura abasivile mu gisagara cya Baguzo cyarangira bafise imigambi yo gutuza burundu abagwanyi ba leta ya Kiisilamu muri icyo gisagara. Radio ya Amerika Washington DC muri Senegal perezida waho Macky Sall ariko arondera kwitoza mu kindi kiringo kigira kabiri afise icyizere ko azosubira gutorwa kandi ko azotsinda mu nshuro ya mbere y'amatora. Macky Sall avuga imigambi ikomeye yerekeye inyubako yashoboye guherahezwa ku ntwaro yiwe harimo amabarabara y'ikaburimbi n'ikibuga mpuzamakungu gishasha ku ivyo bizomufasha gusubira gutsinda amatora. Abamune bagura yamara bavuga ko ashobora gutsinda amatora atangorane kubera abanyepolitike babiri bakomeye batavuga rumwe nawe bangiwe kwitoza. Abanyepolitike babiri ibagiwe n'ivyaha vya ruswa. Ivyagirizo abashigikiye abatavuga rumwe na leta bavuga ko bifatiye ku mpamvu za politiki. Umukuru w'igisagara cya Dakar ari mu banyepolitike bangiwe kwitoza kubera yagiwe n'ivyaha vyo gukoresha nabi amafaranga y'igihugu. Umukandida abonwa ko ari imbere y'abandi mu bahiganwa ni Idrissa Seck yiyamamaje kuba perezida inshuro zibiri imbere ya Macky Sall. Yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2012 azohiganwa n'abakandida bane mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri Senegal ku munsi w'Imana w'imirici. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda, sentare nkuru ya Nyarugenge iri Kigali imaze gutegeka ko umunyamakuru Focus Ndayizera aguma afunzwe by'agateganyo. We asaba kuba afunguwe mu gihe urubanza rutaratangura kuburanishwa mu mizi. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Asumta Kabo yari Kigali.
Umunyamakuru Focus Ndayizera yari yasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko yafungurwa gakurikiranwa ari hanze. Ndayizera yasobanuriye urukiko ko yemera ibyaha ndetse asobanura mu buryo burebure ko icyaha cyakozwe, akavuga ko aramutse afunguwe by'agateganyo yakomeza gukorana n'ubutabera kandi akaba yakurikiza ibyo yategekwa byose. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge asoma icyemezo yagarutse ku byaha uregwa kurikiranyweho birimo kugirira nabi ubutegetsi buriho na Perezida wa Repubulika, icyaha cy'ubugambanyi no gukora ibyaha by'iterabwoba. Umucamanza asobanura ko ahereye ku buremere bw'ibi byaha asanga ntawo yahera ngo arekure by'agateganyo Focus Ndayizera. Umucamanza yavuze ko nta cyamwizeza ko mu gihe Ndayizera yaba arekuwe by'agateganyo ko atakongera gukora ibi byaha, kuko n'ubundi byaburijwemo n'inzego zishinzwe umutekano yatangiye kubikora. Izi mpamvu zose nizo zatumye umucamanza afata umwanzuro wategeka ko Focus Ndayizera na mugenzi w'umwe bari kumwe mu bujurire baguma gufungwa by'agateganyo mbere y'uko urubanza rukomeza mu mizi. Ubushinjacyaha burega Focus Ndayizera gukorana na Ntamuhanga Cassien uherutse gutoroka gereza yo mu Rwanda. Ubushinjacyaha bwemeza ko Ntamuhanga yahise yinjira mu ishyaka rya RNC rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwari bwabwira urukiko ko Ndayizera azanye na Ntamuhanga kuva mu bwana bwabo, kuko bakomoka hamwe kandi bakaba bariganye no mu mashuri abanza. Uyu mubano ngo ni nawo watumye abo bombi bumvikana ku mugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu. Ubushinjacyaha bwavugaga ko Ntamuhanga yari yasabye Ndayizera kumushakira uburyo bwo gusenya ibikorwa remezo hakoreshejwe intambi, ariko hakifashishwa telefoni ngendanwa. Ibikorwa byagombaga kwibasirwa ngo ni ibigega bya esanse, inkingi z'amashanyarazi ndetse n'inyubako z'ibigo bya Leta. Ubushinjacyaha bwasobanuraga kuregwa yemeye kwinjira mu mugambi ndetse niyambaza Umuhanga wari kumufasha kubigeraho ndetse n'itsinda ry'abasore bari kugenda bashakisha ibindi bikorwa bigomba gusenywa. Bamwe mu basore ngo bari no kujya mu gisirikare cyiswe icya Ntamuhanga bagombaga kwinjira mu gihugu cy'igituranyi. Focus Ndayizera areganwa n'itsinda ry'abantu 12 Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Asumta. Sentare nkuru mu Rwanda yateye ivyatsi ivyasabwe n'abanywanyi b'umugambwe FDU inkingi basaba gufungurwa by'agateganyo. Sentare yavuze ko atampamvu zidasanzwe batanga mu byo basaba, yategetse ko babandanya gupfungwa by'agateganyo gushika urubanza rutanguye kuburanishwa mu mizi. Eric Bagire ubusa adufite iyindi nkuru.
Iki cyemezo cy'umucamanza gikomeza gufunga by'agateganyo barwanashyaka bishyaka FDU inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritaremerwa gukorera mu Rwanda yagifashe nta ruhande na rumwe mu baburanyi bari mu rukiko. Harimo barwanashyaka badafunzwe bahagarariwe na Madame Victoire Ingabire Umuhoza, perezida w'ishyaka, abavandimwe babaregwa, itangazamakuru n'abandi bumvaga urubanza. Mu iburanisha riheruka, abunganira baregwa Maitre Gatera Gashabana na mugenzi we Maitre Antoinette Mukamusoni bari basabye ko barwanashyaka bafungurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze. Bavuga ko iperereza ryakorwaga ku by'ubushinjacyaha bakurikiranyeho ryarangiye, bityo ko impungenge bwari bubafiteho zavuyeho. Kuri abanyamategeko bashingiye ku ngingo z'amategeko basobanura ko ihame ari uko abaregwa bakurikiranwa bari hanze ku byaha byose. Mu manza bashingiragaho basaba ko umucamanza nawe yazazishingiraho zirimo urw'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi ziburuho mu Rwanda, Diane Shima Rwigara na nyina umubyara Adeline Rwigara. Bavuga ko bo kwa Rwigara nabo baregwaga ibyaha bikomeye, ariko inkiko ziza kubarekura by'agateganyo birangira babaye abere. Basaba kandi urukiko gutegeka iperereza ryimbitse bwana Boniface Twagirimana, vice perezida wa mbere w'ishyaka FDU inkingi, hakamenyekana irengero rye ni mu gihe bivugwa ko yatorotse ubutabera. Ubushinjacyaha ariko bwo bukavuga ko iby'uruhande baburana bitari ukuri. Bavuga ko nubwo hari ingingo z'amategeko zibemerera gufungurwa by'agateganyo bakurikiranyeho ibyaha by'ubugome, bavuga ko bufite ibihamya ko bari kwibatura ku butabera, kuko na vice perezida wa mbere w'ishyaka bwana Twagirimana ngo yatorotse ubutabera bari bafunganywe. Ubushinjacyaha bugasaba urukiko kudashingira ku rubanza rwabo kwa Rwigara barekuwe kuko ngo rutafatwa nk'icyitegererezo ngenderwaho mu gufata umwanzuro. Ku birebana n'iperereza ryimbitse abaregwa n'ababunganira basabye ko urukiko rwategeka akamenyekanaho bwana Twagira Imana aherereye. Ubushinjacyaha busaba ko nta mpamvu y'iperereza ryimbitse kuko gereza yarafungiwemo yabumenyesheje ko yatorotse, bugasaba kumuburanisha adahari. Umucamanza mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka n'ibyo ku rwego mpuzamahanga we avuga ko nubwo hari ingingo zihuburenga nganzira abaregwa zo gufungurwa by'agateganyo hari n'impamvu zikomeye zatumye hakunda gufatwa ibyemezo bibafunga by'agateganyo kandi ko hakiri impungenge zo kuba batoroka ubutabera. Yavuze ko nta mpamvu abona zidasanzwe cyangwa zihariye zitangwa n'abaregwa basaba kurekurwa by'agateganyo. Nyuma y'ibyo bisobanuro n'ibindi urukiko rwateye utwatsi ubusabe bw'abaregwa n'ababunganira maze rutegeka ko bakomeza gufungwa by'agateganyo kugeza urubanza rutangiye mu mizi. Ku iperereza ryimbitse ryasabwaga n'abaregwa ndetse n'ababunganira hakamenyekana irengero rya Vice Perezida wa mbere wa FD Inkingi Twagira Imana, urukiko nabyo rwabyanze rwavuze ko rwamenyeshejwe ko yatorotse ubutabera. Rwavuze ko rwamuhamagaje nk'uwatorotse ubutabera kandi ko amategeko asobanura ko nta na rimwe ikurikiranwa ry'uwatorotse rihagarika cyangwa ngo ridindize ubutabera kuwo bareganwa. Ku ruhande rw'ishyaka FD Inkingi mu itangazo ryasohoye mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kabiri ritakambira umukuru w'u Rwanda Paul Kagame rimusaba gufasha kumenya aho bwana Twagira Imana naherereye, divugamo ko rifite amakuru ko yatwawe n'inzego z'umutekano zimukuye muri gereza ya Mpanga. Aho ngo niho yaramaze iminsi mike yimuriwe akuye muri gereza ya Mageragere. FD Inkingi muri ryo tangazo igaragaza impungenge ko Vice Perezida wa mbere yabafungiwe ikami muri gereza ya gisirikare cyangwa se muri imwe mu nzu z'imbohe rivuga ko ziri mu hirya no hino mu mujyi wa Kigali zizwi nka safe house mu rurimi rw'Icyongereza. Abaregwa ko ari 11 bagiye kumara imyaka hafi ibiri bafunzwe bataraburanishwa mu mizi, barerwa ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no gushaka kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda, kuko bashinjwa kwifatanya n'imitwe y'ingabo irwanya ubutegetsi buriho ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyaha bo bahakana bivuye inyuma bakavuga ko ubutegetsi bushaka kubacecekesha bazira ko batarya umunwa mu kunenga ibitagenda. Urubanza mu mizi ruzatangira ku itariki ya 22 z'ukwezi gutaha kwa gatatu uyu mwaka nk'uko umucamanza yabitangaje. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Umugambwe PS imbera kuri igice cya Bernard Ntaganda wasohoye itangazo ry'iyamiza impapuro mpuzamakungu Leta y'u Rwanda iheruka gusohora isaba amahanga guta mu mvuto no gushikiriza ubutungane abayobozi b'imigambwe bitavuga rumwe ihurikiye mu mugwi wa P5. Izo mpapuro zasohotse haze iminsi mike abahinga bishyiramo mpuzamakungu bemeje ko uwo murwi uri mu bukorwa byo kwitegurira kugira ibitero ku Rwanda. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganiriye na Maitre Bernard Ntaganda yoboye umugambwe PS imbera kuri igice kitaremegwa gukorera mu Rwanda, atangura mubaza nimba we ari ku rutonde rw'abarondegwa n'ubutegetsi bwo mu Rwanda.
Yego, biracyari ibanga simbizi ko iyo ni ibanga riri mu nda y'ingoma ya FPR, ariko byose birashoboka. Hari amazina menshi twabinye bike ku itangazamakuru, harimo bwana General Kayumba. Ikumvikana rero ko FPR iri kotetera abantu bose batavuga rumwe nayo.
Ishyaka ryawe igice uhagarariye kiri muri P5
ushingiye ku mategeko, birumvikana ko PS imbere kuri bitashoboka ko yaba muri P5. Icyo ni icya mbere. Dushingiye n'ahantu PS iherereye n'aho ikorera, ntabwo izambuka ngo ujye gukorera mu Bubiligi cyangwa se i Washington. Bivuga ngo rero ukoze mu nkokora umuntu wese utavuga rumwe na FPR, nanjye nk'umuntu utavuga rumwe na FPR yarindiye, ntabwo ushobora gufunga amaso imbere y'akarengane.
Ariko Leta y'u Rwanda ifite impamvu igaragaza yemeza ko zifatika zituma ishaka ifatwa ry'abo bantu, ibarega guhungabanya umutekano w'igihugu kandi n'impuguke z'umuryango w'abibumbye ziheruka muri Congo zemeje yuko umutwe wa P5 uri mu myiteguro yo kugaba ibitero ku Rwanda.
Ngira ngo aho ngaho amagambo ya Harigwa Nyankana uko P5 ubwayo ko itari umutwe wa gisirikare cyangwa umutwe utera Leta y'u Rwanda. Ibyo ikabigaragaza mu nyandiko yagiye ikora yandikira Presidence ya Repubulika y'u Rwanda isaba imishyikirano. Ibyo byonyine biyerekana ko P5 iri wamwe wa murongo wo gushaka amahoro no gushaka kujyana imishyikirano na Leta y'u Rwanda. Natugarutse kuri raporo za Loni kugira ngo ziriya raporo nazo rimwe na rimwe zitera amakenga. Iyo Leta y'u Rwanda rero ihagurukira abantu ikabakorera inyandiko zibafata ishingiye ku raporo ya ONU, nayisubiza nyibwira nti izabanze ishingiye ku mapping report yakozwe mwaka w'2010 ishyira mu kezi ibyo FPR yaba yakoze muri Congo izabanze nayo ibihe agaciro. Igihe cyose rero FPR yamagana iriya mapping report kugira ngo yayikwe no kwamagana iya raporo yaone.
Ariko ntabwo Leta y'u Rwanda ishingira gusa ku byo Loni yavuze, nayo ifite ibyayivuga, ifite ibimenyetso igaragaza, hari nabo iheruka gushyira guta muri yombi, hari n'abari muri gereza. Kandi nawe bwana Ntaganda ntubihakana, kuko mu itangazo ryawe uravuga uti kwanga ibiganiro bishobora guha icyuho n'impamvu abafite umugambi wo kuzazana impinduramatwara mu Rwanda bakoresheje uruhembe rw'umuheto.
Nibyo rwose ibyo ndabivuga kandi nongeye mbisubiremo, ariko bwana Mutagomwa nabishyize mu nzigamye bishobora, ntabwo navuze ngo byatangiye, nibishobora.
Ariko abo bantu uremera ko bahari bwana Ntaganda, abo bantu uremera ko bahari?
Iyo mvuze bishobora ni ukuvuga ngo ni bya bindi naho byotetera. Ibyo nkambivuga bishingiye ku bunararibonye, bishingiye ku byo nabonye mu Rwanda byabaye kubera ko bavanze ibiganiro. Ndagira ngo nkwibutse Leta yayemerewe yanze ibiganiro no kugirana n'abantu bari impunzi. Icyabayeho ni iki? Ni uko FPR yateye.
Wavuze uti sinzi niba ndi kuri urwo rutonde, sinzi niba n'ishyaka pesi mberakuri riri kuri urwo rutonde, ariko uvuyeyo wamaganye iby'izo mpapuro. Ntubona ko wifatanije n'abarimo bashakishwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda, bityo ukaba wikururiye akaga ko kuba nawe wafatwa kimwe nabo?
Oya, akaga byo mpora nkarimo kandi mpora nzira ubusa. Ndagira nkubwire rwose ntabwo bafite. Yego, nk'umuntu ushobora kugira ubwoba, ariko hejuru ubwoba hari icyo kinyita kwiyemeza kurwanya akarengane.
Yari mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganira na Maitre Bernard Ntaganda yoboye umugambwe PS imbera kuri mu Rwanda. Tubamenyeshe ko mu Burundi ivyemero Sironi umutama erasanzwe aba ku mutumba Mugara muri komine n'intara ya Rumonge ya ciriwe ku muhingamo uno munsi ku wa gatanu umunyororo uguherayo mu ntahe cese ikibiriraho ya ashashwe muri sentare nkuru y'intara ya Rumonge. Uyu mutama yemera ko akora icyaha cy'ukuroga, akaba yerekanye abandi bantu batatu avuga ko bafatanya icyo cyaha cy'uburozi. Muri bo harimo Rakeri umufasoni wiwe yavuye acibwa umunyororo w'imyaka 20 n'ahatigeze yemera icyaha. Abandi bakenyezi babiri nabo bazofungwa mu kiringo cy'imyaka 2. Abantu sentare nkuru y'intara ya Rumonge yaciriye urubanza bagirizwa kuba baratse ubuzima abantu mu bikorwa byabo by'ukuroga. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Igihugu cya Kenya cyagiriza igihugu kibanyi cya Somalia kurenga ku mwumvikano bagiranye kutagurisha ibitoro na gaze biri mu karere k'Amatati hagati y'ibyo bihugu bibiri. Mu itangazo rya Leta ya Kenya ryasomwe na Monica Juma, umushikiranganji w'imigenderanire y'icyo gihugu n'andi makungu, ico gihugu cemeza ko Leta ya Somalia iriko irahuvya amakungu kandi sentare itaratanga ingingo ya nyuma kuri ico kibazo. Ariko Somalia yo imenyesha ko ibitoro na gaze yateje camunara bitari mu gice kirimwe Amatati. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Wirikaneza ari Nairobi.
We will not cede any inch of Kenyan territory to anyone or any government.
Woni Monica Juma mushikanganje imigendanire ya Kenya n'andi makungu. Hari kuri uyu wa kane mu ijoro igihe ari kasoma itangazo rya leta inyuma y'inama mushikanganje yari yobowe na Perezida Uhuru Kenyatta. Umufasoni Juma yagirije igihugu cha Somalia kuko kiriko gihuvya isi yose kubijanye n'ikibazo cy'amatati y'ivyambu biri mu bitoro na gaze Kenya na Somalia bishwanira.
The federal government of Somalia is deliberately misleading the world because there is a schedule.
Leta yunze ya Somalia ikira huvya makungu nkana kuko hari gahunda n'urutonde byashizweho byanatangazwa kandi abantu bahamagariwe kuvyubahiriza. Ugutegeza cyamunari bitoro na gaze byakozwe na Somalia biteye kubiri n'ico yiyemeje muri sentare kwa tagikorwa na kimwe izokora idahanuje. Ibi ni intambamye kumwumvikano twagiraniye no kungingo ya nyuma y'urukiko. Mu bisanzwe itariki yatanzwe nuko twotangura gucukura twese mu kwezi kwa mbere 2020. Ingendo ya Somalia bibone kwa hiyo guteza cyamunari bitoro na gaze imbere y'uko urukiko rusohora ingingo yarwo.
to auction the oil blocks before the court delivers its judgment.
Umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Kenya n'ayandi makungu yanemeje ko igihugu ciwe kitazigera cemera kuvogerwa. Mugaba humuriza ko atangimba canke igikenye Kenya izigera ikoresha mu gutorera umuti w'amatata ari hagati yayo na Somalia.
We will not cede any inch of Kenyan territory to anyone or any government.
Ntituzohebera n'akamanyu k'ubutaka bwa Kenya umuntu numwe canke leta nimwe. Kenya yamye ishira imbere inzira y'amahoro, ukwihanganiranira n'umwumvikano mu migenderanire n'ibihugu bibanye. Nubu tuzokwama dushira imbere inzira y'amahoro mu gutorera umutamatati. Imiryango nubiguma yuguruye nk'uko yamye kugira ngo tuganire na Somalia, kandi twizeye ko iki kibazo tuzogikemura uko bibereye mu kubahiriza imbibe zashizweho zirubahirizwa mu myaka irenga longine. Amatati hagati ya Kenya na Somalia yasubiye kuvugwa mu mpera z'indwi iheze. Kenya yasohoye itangazo ivuga ko Somalia yarenze ku masezerano mu kuja kugurisha icyamunara ibitoro na gaze ku itariki y'indwi uku kwezi turimwo mu nama yabereye I Londres mu Bwongereza. Ivyo bitoro Kenya isigura ko biri mu gace karimwe ivyambu isangiye na Somalia, ari naco gituma bitumvikana ingene vyoteza icyamunara itagishijwe inama. Ariko Somalia mu itangazo yasohoye ku munsi w'Imana mu ijoro yarahira arengwa ko ibitoro na gaze biri mu karere k'amatati biterekewe n'ico cyamunara. Muri iryo tangazo leta ya Somalia igira iti ntituzigera tugira ho gasotoro mu gihe tukirindira ingingo y'urukiko twituye. Urwo rukiko ivuga ni sentare mpuzamakungu y'ubutungane International Court of Justice ICJ iri mu gihugu cy'Uburande. Urubanza rwerekeye ayo matati rwatanguye kumvirizwa mu mwaka wa 2014 ibirego bijanwe na Somalia ivuga ko ishaka kurenganurwa. Mu bisanzwe Kenya na Somalia bifitanye imigenderanire myiza. Mbere igihugu kimwe kimwe gifite abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi, ibikindi bamaze guhabwa ubwenegihugu. Ariko kukiringo kirekire ivyo bihugu bibiri vyamanya matati kubijanye n'urugabano rwavyo bitewe no kutumvikana aho kimwe cyose kigarukiriza ku vyambu n'ibivuko biri ku mipaka ibigabura. Eroje urika neza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Uno mwanya w'amakuru yerekeye inkino zitegekanijwe mu Burundi no mu Rwanda mu mpera ziyindwi twimirije duhere mu Burundi ahiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere rizoba rigeze mu mpera zinondwi ku munsi wa 24. Ku telefone turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya. Nka Evariste, wiriwe?
Niyo neza.
Nizi hengi no zitegekanijwe muri iryo higanwa?
Inkino zitegekanijwe muri higanwa ry'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere ku rwego rw'igihugu kuri uyu munsi wa gatandatu hategekanijwe inkino zibiri. Inkino zizohuza kuri Stade Kenshi uri Rwagasore I Bujumbura umugwi wa Vitaro uzokana mu mitwe n'umugwi wa Message Bujumbura mu migwi yose yo mu gisagara cya Bujumbura. Hanyuma urukino rwa kabiri rw'igihe cy'isaha y'icumi umugwi Bumamuru wo mu ntara ya Cibitoke ukazotana mu mitwe n'umugwi wa Kayanza United wo mu ntara ya Kayanza. Noko rukino rukazobera kuri Stade Prince Rwa Gasore kuri urukundo Ngozi. Kuri wa gatandatu nyene hategekanijwe urukino ruzohuza umugwi Ngozi City mu ntara Ngozi hamwe n'umugwi wa Musongati wo mu ntara Gitega. Ku munsi w'Imana hategekanijwe inkino zitanu. Kuri Stade Prince Rwa Gasore igice cya 13 yagiye uzotana mu mitwe na Ligue de Burundi Sport Africa imigwi yose yo mu gisagara cya Bujumbura. Urukino rwa kabiri rw'igihe cy'isaha y'icumi kuri Stade Prince Rwa Gasore nyene umugwi wa Rukinzo w'igipolisi ukazotana mu mitwe n'umugwi wa Meya Bujumbura Buja City. Imigwi umugwi Olympic Star wo muri ntara uzoba wakiriye Flambeau du Centre w'igitega muri iyi naho Flambeau de l'Est ukazakira Egenari Makamba. Kuri Stade Rukundo Ngozi Message Ngozi ukazakira Atletico Olympique wo mu gisagara cya Bujumbura. Ushikuru rero umugwi wa Egenari Makamba niwe ukiri ku isonga uri mu kibazo cya mbere. Ni mu gihe rero umugwi wa Message Bujumbura nabo uri mu kibazo cya 16 ari nacyo cya nyuma.
Muri make cyane muri volleyball mu gisagara cya Bujumbura haravugwa ihiganwa rizoba rigeze ku munsi wa kane w'ihiganwa ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi. Wowe biducira ku mayange muri make?
Ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi kuri wa gatandatu umugwi wa Muzinga uzotana mu mitwe na Gender Night Club. Ku munsi w'Imana naho Rizase uzotana mu mitwe na Rumuri. Ku w'Imana naho ku rw'abagabo mugui wa miliya Bujumbura amikane uzotana mu mitwe na ga Cosmos igihe urukino kumunsi w'Imana naho muzinga uzotana mu mitwe na Rukinzo hazima Bisoro Volleyball Club uzotana mu mitwe na Bujumbura uwezi wa ndani.
Urakoze yarumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya nka ari ihujumbura mu Burundi. Tuve mu Burundi dukubitire mu Rwanda aho havugwa volleyball isozwa gihiganwa rihuza amakipe yo mu karere ka gatanu k'inkino muri Afrika. Turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude wiriwe?
Muriwe neza Fidel.
Wo tubwira muri make ivyerekeye isozwa ry'iryo higanwa rya volleyball.
Nibyo koko irushanwa rya volleyball rihuza ama club yo muri zone 5 cyangwa se akarere ka gatanu k'imikino muri Afrika. Imikino iraramba irarimbanyije aho bageze muri kimwe cy'akabiri kirangiza. Bavuta ko amakipe yari yaserutse n'amakipe 12 yari aturutse mu bihugu bitandukanye byo muri kano karere. Ubu rero tuvugana kuri isaha hafi saa 2 niho turi hafi kwerekeza. Ubu bari muri kimwe cy'akabiri kirangiza cy'iyo mikino aho rero hari umukino ukomeye uri mu kubera muri Petit Stade cyangwa se Stade nka Remera aho ikipe ya kaminuza UTB ni kaminuza y'ubukerarugendo iri guhatana n'ikipe y'ikigo gishinzwe iby'ingufu z'amashanyarazi mu Rwanda Red Volleyball Club. Kugeza umbabwira akaba ari amaseti abiri ya Red Volleyball Club kuri imwe ya kaminuza ya UTB bivuze ngo barimo barakina seti ishobora kuba iya nyuma mu gihe Red yayitsinda cyangwa se bakaba bakomeza mu gihe UTB yayitsinda. Gusa nyuma y'uyu mukino hari indi demi-finale iza kuba mu kanya nyuma ya saa mbiri aho ikipe ya Gisagara Volleyball Club yo mu Rwanda iza kuba ihatana n'ikipe yitwa Sport SC yo muri Uganda. Ni ukuvuga ngo amakipe ari aratsinze demi-finale kuri mugoroba azahura ejo kuwa gatandatu guhera saa 10:00 z'umugoroba aho amakipe azahatana. Ariko mbere yaho gato saa 8 ku munsi w'ejo hazaba habaye umukino guhatanira umwanya wa gatatu Fidel.
Naho ku isiganwa ry'amakinga itangura isiganwa ry'amakinga Tour du Rwanda ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na 2019 biducira ku mayanga.
Nejo bundi ku cyumweru nibwo iri suganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu Tour du Rwanda rizaba rikinwe mu kushuro ya mbere. Twavuga ko ari inshuro yaryo ya mbere mu gihe rizamuwe mu ntera. Uziko ryahoze riri kuri kategori ya kabiri n'ibice bibiri ubu ikaba ryarazamutse rikajya ku ntera ya kabiri n'igice kimwe. Niyo mpamvu rero hazaseruka n'amakipe akomeye harimo n'amakipe nka Astana yo muri Kazakistani. Uziko ikipe ni ya gatandatu ku isi yose. Hari amakipe akomeye nka Direct Energy yo mu Bufaransa makipe agiye anyuranye hirya no hino ku migabane yo ku isi. Ni irushanwa rizaba rikomeye cyane aho hazaba hari etape 8. Twabwira rero ko ejo bundi ritangira kwita ejo bundi nyine ku cyumweru bazakina bava i Kigali berekeza Rwamagana bagaruka i Kigali niyo etape ya mbere. Hanyuma izindi etape zirindwi zose zizakurikireho.
Urakoze yari umumenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda ari Kigali. Kanya rero turasezerana ku biganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yawe. Reka tugaruke ku ncamake iyi amakuru yo hirya no hino twabashikirije. Igihugu cya Israel cyuguruye ambasade yacu ya mbere mu Rwanda uno munsi kuwa gatanu. Ibyo bizofasha u Rwanda mu bisata bitandukanye birimo indero, uburimyi, hamwe n'ubuhinga bwa none mu bijanye no guhanahana amakuru. Ambasaderi mushasha wa Israel mu Rwanda Ron Adam avuga ko hari ibintu byinshi bisa hagati y'ibihugu byombi kandi ko ivyo bihugu bizofashanya mu bice n'ibisata bitandukanye. Ivyo birimwo mu bihuza bifitanye isano hagati y'ivyo bihugu bibiri. Amateka yaranzwe niho nyabwoko sosiyete y'ibihugu y'indege zitwara abantu Rwanda yatangaje ko indege zayo zizotangura kuja muri Israel atahandi zibanze guca muri Antunga muri uyu mwaka w'2019. Ku vyerekeye Siriya twabwiye ko amakamyo atari make atwaye abagabo, abagore n'abana yavuye no munsi kuwa gatanu mu gice cya nyuma cyari kikiri mu minwe ya leta ya Kiislamu. Abakurikirana ibintu bavuga ko abasivile bari hagati y'amajana 8 n'igihumbi bavanywe mu gisagara cya Baguz. Igikorwa cya nyuma cyo gukura abasivile muri icyo gisagara, abayobozi b'intego zishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Siriya bagabishije yamara kwakiri abandi bantu 600,000 bakirindiriye kuvanwa mu gisagara cya Baguz. Naho muri Senegal, Perezida Macky Sall ariko arondera kwitoza mu kiringo kigira kabiri. Akaba afise icizere ko azosubira gutorwa kandi ko azotsinda mu nshuro ya mbere y'amatora. Macky Sall avuga imigambi ikomeye yerekeye inyubako yashoboye guherahezwa ku ntwaro yiwe, harimo amabarabara y'ikaburimbi n'ikibuga mpuzamakungu gishasha c'indege, ngo bizomufasha mu gusubira gutsinda amatora. amakuru rero nibiganiro twa twafitiye nga muri uyu mwanya kuri Radio Ijwi ry'Amerika niho bigarukiye dushimire ingenieur Peter Handley dufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasil Gebeyehu dufashije kwegeranya ibiganiro twa twafitiye muri aka kanya wabihagarariye ni Eddie Gwema kuri mikoro ya mwe nanje Fide niyo ngabo tubashimiye rero mwese mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza ibiganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi ry'Amerika.